Ini Radio SBJ Amerika. SBJ Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Baramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki ya 23 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidèle Niyongabo. Mu Rwanda igihe n'uburyo amashuri azotangura ni ikibazo giteje impunge ngabavyeyi abarimu bere n'abagize inama nshinga amateka.
Ahubwo minedike ndetse n'ibigo iyo byashaka ubwo bushobozi y'ababyeyi bagafatanya n'ababyeyi iyo miti kagiterwa mu mashuri abana bagiye kwigiramo.
Uwo ni umwe mu bavyeyi b'abanyarwanda wumvikanisha ko botegerezwa kuboneka uburyo botuma amashuri atangura ariko abanyeshuri bagakingirwa bihagije. Mu buzoba bwabo bwa mbere Burundi bugiye kugira ikarata yitwa ikarata y'amangenga. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya. Imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiza amakuru hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze Fidèle ndamutse n'abaduteze amatwi. Leta ya Amerika igiye kuzoriha umuriyaridi umwe n'imiliyoni 95 z'amadolari ku makompanyi abiri azoyiha imiliyoni 100 z'incanco za COVID-19 mu gihe byogaragara ko urwo rucanco ari ngirakamaro. Ikompanyi zikora imiti y'Abanyamerika Pfizer niyo mu Budage BioNTech zavuze kuri wa gatatu ko zaheraheje amasezerano y'ubushyiranganji bw'amagara y'abantu bwa Amerika hamwe n'ubwo kwivuna abansi. Izo kompanyi zibiri ziriko zikorera hamwe mu guhingura urwo rucanco rushasha. Kompanyi Pfizer na BioNTech zavuze ko zifise icyizere cy'uko atakigoranye incanco zingana imiliyoni 100 zizoba zimaze kuboneka imbere yuko uyu mwaka uhera. Intagondwa z'abayisilamu zarisha abakozi batanu bakora mu gisata cyo gutanga imfashanyo banyurujwe mu kwezi guheze mu buraruko bwa Nigeria. Abo bakozi bakorera ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'Abafaransa Action Contre la Faim. Inkuru itangajwe nyuma yuko umuhari w'iterabwoba ufatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu usoreye amasanamu ya video kuri interinete yerekana abagabo batanu b'abanyanigeria bariko baricwa. Iryo shyirahamwe ryavuze ko abo bakozi baryo banyurujwe n'umugwi w'abitwaje ibirwanisho muri leta ya Borno mu buraruko bwa Nigeria ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igipolisi cya Nigeria cyavuze ko abantu batatu bafuye baturiwe n'igitoro kuri wa gatatu mu buraruko bwa Nigeria. Inyuma yaho ikamyo yuzuye igitoro itembeye igasesa icyo gitoro cyose yari yikoreye. Ababibonye bavuze ko biharuriye abantu 8 bahiye baratokombera hamwe n'abandi 18 bakomeretse baca batwarwa kwa muganga. Amasanganya nkayo aramenyerewe muri Nigeria aho abantu benshi babayeho mu bukene naho icyo gihugu cimbura hafi miliyoni 2 z'utugunguru tw'ibitoro ku munsi. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM cyavuze ko cishe abarwanya indwi bafitanye isano n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu gitero cy'indege cyakoze mu ntara ya Puntland muri Somalia. AFRICOM yatangaje kuri wa gatatu ko bagikoze bihora igitero abagwanyi bakoze ku nteko za Somalia. Yavuze kandi ko ata musivile yakomeretse canke yafuye muri ico gitero. Kugeza ubu Amerika imaze kugaba ibitero by'indege 42 ku bakora iterabwoba aho umwaka ugeze ubu muri Somalia. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu muri Iraq wagabanijwe ingufu biboneka ku buryo utagiteye ubwoba kandi ari inzira yo kugabanya abasirikare mvamakungu bari muri Iraq. General Kenneth Ekman, icegera cya komanda arongoye inteko mvamakungu, yavuze ko abo barwanyi bagabanijwe mu birindiro bahora bagenzura muri Iraq na Siriya. Ikibazo cy'inteko za Amerika muri Iraq cyarateye amatati aho mu mezi aheze abashinga mateka ba Irake batoye bongera bemeza itegeko risaba itawuka gizo nteko mpuzamakungu.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, bamwe mu bakandida bo ku mitumba cyane cyane abaturuka mu mugambwe CNL wa Gatondo rwa Sabaridoga ko ariko bakugwa ku ntonde zo kwitoza n'abarongoye imigwi y'amatora mu makomine kumvo batazi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi musomerwa na Desire Hatumwimana ari mu Rwanda.
Hivyo byo gukura ku ntonda bifuza kwitoza amatora yo ku mitumba bimaze kwibonekeza ni mu ntara za Makamba, Mwaro, ubanza no mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Bano bagabo mu ntara ya Makamba bagiriza imigisho yejwe amatora mu makomine kwikura bamwe ku ntonde ugashira imbere aho umugambo uri ku butegetsi.
Baratwemerera kwandikwa nk'abazorongora umutumba mugabo biciye mu matora, ariko uyu munsi ho bigeze ni ukuvuga baciye baza ku mitumba imwe barondera abantu bo mu mugambo umwe bagaca babashira ku rutonde, hanyuma bajya abandi bose biyumva kumenga ntibari kumwe baca bose barabakura ku rutonde. Ibyo rero niyo shatumye tuza hano.
Ni ukuvuga umukuru wa seni atwara umukuru wigenga seni mu gihugu yatuvuze yuko umunyagihugu azokwitoza gato kiwe atakwitoza ku migambo. Kuva kuri 15 twaje tukivugana tukadepoza amatosa y'iwacu turabishyira muri sepe mu makomini, ariko mu nyuma usanga badukuyemo kandi umuntu wese yitoza ugatwe kiwe. Usanga rero abenshi n'abari mu mugambwe abari nabo cyarugendo gutyo.
Uno mukenyezi wo muri komine Kibago y'intara ya Makamba nyene avuga ko we n'abandi baturuka hamwe mu mugambwe CNL utwara umugujejwe amatora muri komine Sesi Kibago yari yababuriye ko batokwirwa bariyandikisha kugira bitoze.
Atwara Sesi Kibago aranatubwira ati kwa rarondi ya mantene ku mitumba azotanga ibirego kuri mwebwe mwitoje mukabana babafusere uzosanga atari ngo ku rutonde azorindire mu 2025 hari nahazoshikirwa. Turavuga abariho bose biyandikishije kurongo mitumba bavuze ati umvirizanya kubaho nta gufuta nimureke abene gihugu bari bo bazo kwisesangura urashobora gufuta ugasanga ufuse uw'abanyagihugu bari bashaka. Twari twiyandikishije turi abantu 16 twasanze handitswe abantu 10 batureke twitoze abanyagihugu bonyene bisesangurire.
Mu gisagara cha Bujumbura ivyo byo gukura ku ntonde abashaka kwitoza bivuga mu makartie yo mu banoko cyane cyane mu mazone ya Kinama na Buterere muri komine ya Ntahangwa. Uno wo mu Kinama avuga ko ariko ararenganywa mu gukura ku ntonde z'abashaka kwitoza azira ko aturuka mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi.
Ego twe mu kwiyandikisha twaragiye kandi twaratonze turatonda turashikirwa turadepoza baraduha ni nimero umushef de quartier wese yaje kwiyandikisha kirese n'ubundi atari umushef de quartier baramuha nimero yerekana yuko ibimuranga yuko akwiye kwitoza bikwiye. Hageze kumanika intonde twagiye tumva ngo bamwe babakuye ku mpamvu tutazi, rero twasaba yuko mwadushikira imbere kutubariza ingene wodukura kuko tusanzwe tuzi yuko umuntu wese umurundi wese ahari yiyumvamwe yuko ashaka kwitoza yuko agenda kitoza kandi agiye kwitoza bene gihugu bamushimi bakamutora. Mugabo amakuru dufise tumva yuko hari umuntu atwara umugambo muri komine Ndahangwa akorana n'umuntu ari muri sepi no muri sesi kugira ngo abo bantu bumva yuko batabakeneye badashobora kujya mu ntonde.
Abo muri quartier mubone ya zone Buterere nabo nyene nuko bavuga ko badatahura ingene bakuburenganzira bwo kwitoza bahabwa nibwizwa nshingiro.
Aba ndi mvuka ya muri quartier mubone nkaba nari ku ntonde z'abantu bajambo b'imitumba, ariko nkaba nkanatanze ibisabwa byose muri sesi Ntahangwa, ariko nkanatangaye kubona ku ntonde z'abaza kwitoza ku mitumba ntariko. Rero icyo twakoze twahitoye sepi Bujumbu kugira dutunganirize ube n'uyu mwanya tukaturindiriye sepi dutunganirize abantu bose twari kumwe abo muri Kinama abo muri quartier Mirango bose twabanza kwerekana turahuburana kugira ngo tudepoze ibisa nta rukaritasi na rumwe rwari rubuzemwo ubwa mbere kuko badusabye ikarita karanga muntu, hanyuma icya kabiri baca badusaba kaga karita kamatora twatoreyeko twatanga ibyo bibiri hanyuma bagaca batwereka urupapuro twuzuza turaguzuza neza atakindi kintu kibuze bisabwa yuko tukorenganurwa natwe tugasubira ku matora nk'abandi. hanyuma ko abanyagihugu bakabaribo bashobora gucugura rubanza na nibyo byari bikwiriye yego abanyagihugu kuko ibyo ntibyakozwe n'abanyagihugu
muri zone ya Buterere havugwa abandi bagabo batatu bahagaritswe ku igenekezo rya 17 z'ukwezi kwa gatandatu guheze nabo nyene bari mu bashaka kwitoza ku gwego rw'amakartier imijyango yabo iyamiriza ifatwa n'ifungwa ryabo bagabo bagirizwa gutunga ibigwanisho ivyo bahakanye bivuye inyuma imbere y'intahe bavuga ko byari rementanya byari rifise intumbero yo kubakura ku ntonde kugira amatora azobe bari mu mvuto naho abandi Filemo arongoye CP Makamba na Terence Bizimana arongoye CP Bujumbura barahumuriza abo bavuga ko bakuwe ku ntonde z'abitoza bavuga ko bakiri ibirego byabo bakamenyesha ko bagiye kuraba ko bifashe basanze bararenganijwe barenganurwe ivyo biruko mu gihitegeko rigenga amatora rivuga ko abahanuzi yo ku mitumba batitoza hisunzwe intonde z'imigambwe ingingo y'172 iryo tegeko ikavuga ko uwitoza ategezwa kuba ari umuntu atagira agasebwa mu kibano amatora nyizina y'abajenama b'amakartier n'imitumba atekanijwe kugenekezo rya 2024 ukwezi k'umunani uno mwaka nk'uko ikirangamisi cy'umugwiseni kibivuga
mbewewe aho uba muzindi ntara z'u Burundi mwe muri murutana cy'ibitoke bururi n'ahandi iki kibazo c'abategezwa kuja ku ndonde z'amatora cifashe gute uwo tumenyesha ku ijwi ry'Amerika ukoresheje urubuga rwacu rwa Facebook mu Burundi kandi muzo wabubaye bwa mbere cyo gihugu kigiye kugira ikarata yitwa ikarata y'amangenge iyo karata izokwerekana abantu bakwiye kubaka gukorera imigambi yindi itandukanye yongereye yerekane n'uturere tugeramiwe n'ibiza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika eroje buri kaneza ari Nairobi muri Kenya adufiti donido kuri inkuru
iyo mfashanyo izocishwa mu mugambi wiswe tubeho neza amashyirahamwe abiri mpuza makungu ariyo Oxfam na OEM azoburangura ibiza by'ubwoko butanu nivyo leta ya Burundi izoshobora kugwanya no guhangana navyo kuberaho ni imyuzura ibomagurika ry'imisozi ibihuhuzi urubura n'itegenya ry'imvura hatibagiwe nyamugigima umukuru w'igisatakijejo kugwanya ibiza no gutabarana mu bushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu bihe by'isibe Pascal Ntemako yabwiye itangazamakuru ko uyu mugambi ari ingirakamaro mu buzima bw'igihugu
uyu mugambi mwiza cyane kuko mu gutunganya inyubako uburimyi mu kwereka abantu bashobora kuba bazotunganya imigambi bakurikije aya makati y'amangenge kuko murabona aha mu gatumba imyuzure ibahatera mbega aya makati azotureka yuko iza kuhaba canke kuri iyi misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura aya makati azotwereka yuko ahantu hakwiye kuba canke tumutohaba iyi ni nyishu ku bintu byinshi kugira ngo umuntu azotunganye imigambi leta izoca imere ngene itunganya ibikorwa y'abantu aho boba aho abantu borima batokubaka ibicanke biriye ubundi mugambi ukomeye nokugira ngo inzego zijejwe guhangana n'ibiza sironko ubumenyi bukwiye niho mbere muri ibyo bikorwa nivyo bindi byo kwitegurira guhangana n'ibiza bizoshoboka kuko tubatumfise ikati amangenge dushobora gutunganya imigambi yayo yose
akamaro kabo nishira hamwe y'abagenzi bidukikije ntigakekeranya ariko mamere sabushimika rirongoye haramakenga afise yafatiye ku yindi migambi yatunganijwe muri kahise bwana sabushimika yahaye ikiganiro cihariye ijwi ry'Amerika kuri telefone
uyo mugambi ukazorangurwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere ry'amakomine n'umutekano ubushikiranganje buri mu bushikiranganje bukomeye cyane muri leta y'u Burundi aha rero niho dufitiye impungenge n'amakenga kuyo mugambi ushobora kutarangurwa bakwirikije urudome kurundi aha rero turibaza ibibazo bikomeye cyane mbega ubwo bushikiranganje ntibuzohava buremera OIM na Oxfam mu kubabwira bati abakozi muzokoresha dutegerezwa kubaha abanaba muri uyo mugambi abo bakozi kenshi na kenshi ugasanga ntibafise ubumenyi buhagije nk'uko twabibonye ku mashirahamwe ayora imicafu mu Burundi aho wasanga bashira imbere amashirahamwe yegereye umugambwe CNDD FDD naye akaba atarafise ubumenyi buhagije arico gituma ubona iyo micafu n'ubusanga yandagaye hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura aha mbere turibaza mbega nta mahera zohavanyuruzwa mugambi wo gutera amavoka mu gihugu leta yari yaratunganije aha mashirahamwe yari yagize pipenieri yahavuye akomindura ati twarabuze amahera haciye imyaka ibiri
ntemako yongera ko ko ari inyigisho zizohabwa abanyagihugu kandi ko ari inkenerwa cyane
bace baraba intara zibabaye kubwo amaso ntabyumenya mugabo hari ibintu barabira ko kugira ngo babone ko intanaka irabaye gusovye yindi babonye ngene umunyagihugu yifata yikiza kije yubona nka abana muveke ifungurwa babona yuko bidakwiye ibyo rero ni ibintu byaharuwe barabira ko ama province mu bisiko navide ko ari yose mugabo hari usanga ari nka 11 zibaye gusovye zindi aho babona ati umwene guka kanaka arakeneye kuronka ubumenyi gusumbya abandi kugira ngo amenye ngene yo kwifata ni ntara baragize ku mazone hari mazone usanga bagabuye ati ni zone A canke B canke C canke D bacha bare bati aba rero reka bacu gusumbwa abandi bigishwe gusumbya abandi kuvuga ngo baba ico bazofungura mugabo bazobigisha bamenye ngene bifata bitunganya mu kugwanya ibiza
mu biteganywa byose mukuru w'abagenzi bidukikije afite cyasaba leta
gukwikiza urudome kurundi uko mugambi wateguwe ndibahave barondera kuremera ayo mashira hamwe uyeme na Oxfam ikindi kintu dusaba leta nuko iyo karata iyibungabunga nk'amata y'abashitsi kuko naho uwo mugambi uzoba waraheze iyo leta izokwama yisungana ntaryo iyo kartografi mu bice byose by'igihugu ahashobora guba impanuka bice biyorohera kuyirwanya no gukinga izo mpanuka ntidusubire kubura abantu n'ibintu byama byati kiye uko umwaka utashe
kugeza ubu mu Burundi abantu barenga 112 nibo batashejwe zabo nibiza umugambi wo kubigwanya no gutekanya ivyo kwaduka uzotwara $1,221,000 z'amafaranga y'abanyaburaya euro ubu buhamaza gutangwa $13,000,000 eroje buri kaneza ijuru rya America
urakoze eroje kuri iyo nkuru banywanyi bacu b'abarundi mwaba muri mu gihugu canke mu mahanga mwoshobora kudushikiza ivyimviro vyanyu guco mwiyumvira kuri iyo karata shasha ya mangenge
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-93-94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho abadepute bagaragaje impungenge ko gusubira kugurura amashuri mu kwezi kw'icyenda byo babibaye kare abavyeyi bo bagasaba leta kuraho uburyo bwose bwo koreshwa ariko abana bakazotangura mu kwezi kw'icyenda umenyesha makuru wacu mu Rwanda Sumta Kabo yadufite ibindi kuri inkuru
Ikibazo kigiye n'uburyo amashuri yatangira cyagarutsweho cyane mu biganiro byahuje abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda na ministre w'intebe Edouard Ngirente umuyobozi wa guverinoma yari mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi kuri wa kabiri asobanura ku ngamba guverinoma yafashe mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona benshi mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje ko mu gihe hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi mike ngo amashuri yongere gufungura basanga bikwiye kongera kwigwa neza kuko ari bwo icyorezo kigenda kiyongera
abana ba iyo babajije bakubwira ukuntu bakumbuye bagenzi babo ati ningera ku ishuri nzafata ka inshuti yanjye kanaka muhobere cyane kandi biri mu bimwe bibujijwe mu mabwiriza ukibaza ukuntu bazajera abo bana
izi mpungenge z'abagize inteko ishinga amategeko bazihuriyeho n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bagaragaza ko ubuke bw'amashuri butazorohera abana kwicara bahanye intera uyu ni bwana Gashereuka François Saveri umuyobozi w'ishuri ry'indimi rikorera Gatovu mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba
ikibazo cy'abanyeshuri kubera ubucucike byo byaba byaba ikibazo ariko ubundi basanzwe banicara babiri babiri
hagati y'umwana n'undi nta metero ibirimo
nta metero iba irimo aho niho haba ikibazo wenda niba leta yashiraho ubwo twadusanzwe dufite yuko buri cumba kigomba kugira abana 46 wenda leta ikavuga iti buri cumba none wenda kigire 30
Minisitiri w'intebe Edouard Ngirente yasobanuye ko guverinoma itigeze ivuga ko amashuri azatangira mu kwezi kwa 9 ariko yumvikanisha ko mbere y'uko kwezi kugera leta izaba yagennye uburyo iki kibazo kizagenda
turavuga ngo amashuri arafunze kugera mu kwezi kwa 9 ariko itariki y'utangira ntabwo cyo kivuga ko twibaza ko bizategwa n'uko tuzaduhagaze nibigera nyuma yo kwa 9 nibyo tuzarero n'uko ko kizaba gihagaze ariko ntabwo tuzagira ku kwa 9 kugera ndagira ngo mbwire ko bizaje kugera mu hagati mu kwezi kwa 8 dukurikira uko trend zameze tugatangaza none amashuri azakingura cyangwa niba atazakingura
Nubwo benshi bifuza ko amashuri yabaretse gutangira mu gihe cyorezo cy'abakitaragabanuka, hari ababyeyi bemeza ko kuba hataramenyekana igihe cyorezo kizarangirira, ariyo mpamvu hakwiye gutekerezwa neza uko amashuri yatangizwa abana bakigishwa kwitwararika.
Impamvu z'iki cyorezo zirumvikana ariko ibishoboka byose byakorwa kugira ngo bazige mu kwa 9.
Iki cyorezo ko ari ikintu tuzabana, haruzi igihe kizarangirira. Ntawuzi igihe kizarangirira ni ikintu tuzabana nacyo rero ntabwo byahagaritse kabana ko biga cyo twatekerezaga bavuga mu kwezi kwa 9 byatangiye batangira
ariko nanone abana baravuga ko kwibwirinzi bwabo butaba bukomeye butashoboka ibyo byose si ukubashumuriza icyorezo baramutse bagiye kitarakamuka ngo gishire
ariko hari uburyo bwinshi bukoreshwa bahoze tubona yuko hari imiti batera mu byumba iyo abantu bagiye kwinjiramo ahubwo minedike ndetse n'ibigo iyo byashaka ubwo bushobozi y'ababyeyi bagafatanya n'ababyeyi iyo miti ikagiterwa mu mashuri abana bagiye kwigiramo
ikibazo cy'abashoye amafaranga yabo mu gukora udupfukamunwa nk'imwe mu nzira leta yashyizeho izafasha abantu kwirinda icyorezo cya virusi ya corona kiri mu byagarutsweho mu biganiro byahuje abagize inteko ishinga amategeko n'umukuru wa guverinoma mu nganda zari zatangiye gukora udupfukamunwa zigaragaza ko udupfukamunwa tutagurwa uko bikwiye ku buryo bafite utwaheze mu bubiko kandi barashoyemo amafaranga menshi hari abaturage babwiye Ijwi rya Amerika ko benshi batabaje kugura agapfukamunwa kubera ubushobozi buke ikindi cyiciro kigasaranganya kamwe mu rugo rwose
twaratwoguze twasebye kogoro two kwamesha nyine ako twamacya twagiye tutugura nyine
ntabwo nkambaye ariko ngafitemo hano kuko unda kurwara inkorora karigira rero nkambara umwanya bikango
bigenda gute mu cyaro ko umutatu wambara kenshi
kena nabye bagewe go rero nago wabona wenda nka 500 ngo uje kugura agapfukamunwa kandi abana bagiye kuburara
ndi n'abantu ngo badutizanye nk'ubu wowe ugiye gusohoka ngo ati uti ntiza nsohoka
nakagutiza ariko nakagutiza none se buto abantu barareshya nk'uwe nda nka mugenzi wanjye nzi ko arindushye nkanje nakamutiza wenda agiye nk'ahantu
ngira ko nambara mu rugo nkagira nako nambara nzindutse
guverinoma isobanura ko bakoze udupfukamunwa ku bwinshi nitugurwe nabo bazagana ikigega leta iherutse gushyiramo amafaranga ngo cyunganira abacuruzi bahombejwe na COVID-19. Ikibazo cy'abandura muri za kasho za polisi gikomeje kuzamura imibare y'abandura COVID-19 cyongeye kugarukwaho n'abadepite ndetse bamwe basaba ko ibihano bihabwa abarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 byasubirwamo. Leta isobanura ko hari ingamba yafashe yo gupima abantu bose bagiye kujya muri kasho za polisi ndetse n'abinjira muri gereza gusa imibare imaze iminsi iboneka igaragaza ko ubwiyongere bw'abandura bukomeje kuzamurwa n'abafungiye muri za kasho. Hari amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye ko parike ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU bagiye kongera gusuzuma neza abafungwa bataragezwe imbere y'umucamanza izo nzego zikaba zakongera kugira bamwe barekurwa nk'uko bigeze kubikora mu mpera z'ukwezi kwa 4 ubwo barekuraga abagera ku 300 bagabanya ubucucike muri za kasho za polisi mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Turagushimiye Asumta Naho mu gihugu cya Uganda maduka mwamwe hamwe n'amapikipiki atwara abagenzi ni bimwe mu bikorwa byemerewe kongera gukora inyuma y'amezi agera kuri 4 bihagaritswe kubera ingingo zo gukumirikiza cy'umugera wa corona yamara abakora muri aya maduka n'abatwara aya mapikipiki bakaba bategetswe kwandika mu gitabo abakiriya babo bose inkuru y'Idonido n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi
Mu ijambo ashikirije igihugu rijanye n'ukuntu ibintu byifashe mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya corona, Perezida Museveni yavuze ko nubwo igihugu cyifashe neza cyane mu kurwanya iki cyorezo, cyane cyane mu rwego rwo kurinda abaturage kwandura, ngo igihe ntabwo cyari cyagera kuba bafungura ibintu byose mu gihugu kugira ngo bisubire nk'uko byari bimeze. kuva mu kwezi kwa gatatu iki cyorezo cyagaragariye muri Uganda ukurikije ministeri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu hamaze kubonekamo abantu banduye bagira ku 175 barimo abanyayuganda n'abanyamahanga kandi kuri aba 958 akaba warakize indwara bagasezererwa amavuriro kandi akaba ari nta numwe wari wahitanwa n'iki cyorezo. Umubare w'abanduye ukurwa ku bantu basaga 250 bamaze gupimwa mu gihugu cyose. Ukurikije Perezida Museveni, iyi ntambwe nziza niyo yatumye leta itangira gufungura ibikorwa by'abaturage yigengesera, akaba anafashe umwanzuro wo kureka n'amaduka menshi akorera mu nyubako imwe gufungura kimwe n'ipikipiki zitwara abagenzi, ariko hakurikijwe amabwiriza akaze yo kwirinda icyo cyorezo.
The border must record everybody he transports.
Abatwari pikipiki za boda bose bagomba kwandika imyirondoro y'abantu batwaye, nk'inamba z'amatelefoni yabo, izindangamuntu n'amazina yabo, kugira ngo ubutwari pikipiki yaramutse yanduye tube twashobora gukurikirana tukamenya abo yabonaniye nabo bose mu kazi. Akazi ko gutunganya imisatsi nako kari karahagaritswe kemerewe kongera gutangira gukora, ariko abagakora n'abakiriya babo bose akabategekwa kwambara ibibapfuka mu maso no mu ntoki. Insengero n'amashuri ukurikije Perezida Museveni ngo byo biraba bigitegereje kuko abashinzwe amagara y'abantu batarategura neza uko byakongera gukora.
I have asked the scientists to continue discussing with the church leaders how they think.
Nasabye abashinzwe iby'amagara y'abantu gukomeza ibiganiro n'abayobozi b'insengero kureba uko zafungurwa, ariko kwanduzanya icyo cyorezo bikirindwa. Ibyo bitaraba, insengero zizaguma zifunze. Hari abavuga ko haje ahemererwa abantu bake bake kuja gusenga bagasenga mu byiciro bitandukanye, ariko reka ibi byose bibanze gusuzumwa n'ababishinzwe bafatanyije n'abakuru b'amasengero. Ku mashuri, Perezida Museveni yavuze ko bitarinze mu kwezi kwa munane leta izatangaza umwanzuro wa nyuma ku cyo kuba yafungurwa mu kwezi kwa cyenda ubw'igice cya nyuma cy'umwaka w'amashuri kizaba gitangira, cyangwa gutangaza ko uyu mwaka w'amashuri utazabarwa, bityo abanyeshuri bakazawusubiramo bose. Mbere y'ibi byose ariko, Museveni yavuze ko habonetse amafaranga yo kugura amaradiyo yo guha ingo zigera ku 9 million z'imiryango irimo abanyeshuri mu byaro, kugira ngo abanyeshuri muri ayo mago bashobore gukurikirana amasomo bikiye ku maradiyo atangwa n'abarimu bateguwe na leta. Hagati aho ariko, hari ikibazo cy'abarimu b'amashuri yigenga bahise batakaza akazi iki cyorezo gitangira basaga 350. Museveni yatangaje ko abo barimu bamerewe nabi bagiye gufashwa na leta. Ati ntegetse ko ikigo cya leta gishinzwe inguzanyo cya microfinance cyaha inguzanyo abarimu kizikishije muri sako y'abarimu. Nanje ubwanjye muri iryo shyirahamwe ry'abarimu nzashyiramo amashiringi angana miliyari 2 kugira ngo bayifashishe mu bikorwa byo kwiteza imbere. Umukuru w'igihugu yanavuze ko ibibuga by'indege hamwe n'imipaka byo bizakomeza gufungwa kugeza ubwo iki cyorezo kizagabanukira mu bihugu byo hanze. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ku byaranze amateka y'isi kuri itariki ya 23 y'ukwezi kw'indwi, dutega amatwi Venice Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Hashize imyaka 15 uyu munsi ibitero byagabwe n'abiyahuzi mu Misiri mu gace ka Sharm el Sheikh gakundwa cyane na bamukerarugendo byahitanye abantu bagera kuri 88, abagera kuri 200 barakomeretse. Igisasu cya mbere cyaturikiye mu isoko, ikindi giturikira hitwa Namabe aho cyangije bikomeye hoteli iri hafi aho. Perezida wa Misiri w'icyo gihe Osni Mubarak yatangaje ko azakomeza guhangana n'iterabwoba. Yabivugiye i Sharm el Sheikh yagiye gusura ahabereye ibitero. Benshi mu bapfuye barabanyamisiri ariko harimo n'abanyamahanga. Ibyo bitero byabaye hashize umwaka umwe gusa habaye ikindi gitero cy'ubwiyahuzi mu kigobe cya Sinai, igitero cyahitanye abantu 34. Mu itangazo ikinyamakuru cyamamaza amatwara ya kisilamu cyashyize ahagaragara umutwe wiyita ingabo za Abdullah Azam wa Al-Qaeda muri Siriya no mu Misiri wavuze ko ari wo wagabye icyo gitero mu mwaka w'1997 intagondwa z'abayisilamu zari zishe ba mukerarugendo 58 n'abanyamisiri 4 hafi y'umujyi wa Luxor uri mu majyepfo ya Misiri nibutse ko ubukerarugendo mu Misiri bwinjiza akayabo ka miliyari 6,600,000 mu madolari y'Abanyamerika buri mwaka.
Njuti mwese mkunda na DJ Bida Ameriki biga ni yovze mwraka kanya biga ukienda kuri mikro na likumena Fiden Yonga. Mugiri bihevdiza mwa andanya kumbi za radio DJ Bida Ameriki.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.